Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti namwe bagenzi turi kumwe. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa gatanu. Tariki 15 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Kaze mwese.
Twasanze ari umunyarwanda muga passport yayironkye muri Mozambique. Mbo musanzwe yaramaze igihe gitonyi aje ngaha hanye yari ingenzi.
Uwo ni umunyagihugu muri quartier ya Gihosha havuga ku bwicanyi bwaraye bubaye muri ako gace k'igisagara ca Bujumbura abamwo. Ni mu kanya gato turabashikiriza n'ayandi makuru avugwa mu Burundi muri aka kanya. Abantu babiri umugabo n'umwana w'imyaka hafi 10 barishwe n'umuntu yitwaje inkoho mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Igitero cyahitanye abo bantu cyabereye muri quartier ya Gihosha Rural zone Gihosha commune Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Bajeje intwaro bibaza ko uwakoze icyo gitero yaje ava handi mu ntumbero yo gutoba umutekano usanzwe uri muri iyo zone. Eloge buri kaneza arabidushikiriza.
Abagandaguwe bose uko ari babiri n'abanyamahanga nakana kakingemeye k'imyaka hafi 10 ko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo n'umugabo akuze bamwe bavuga ko ari umunyarwanda abandi bakemeza ko ava mu gihugu cya Mozambique aho biciwe hari urupangu runini cyane rugabuyemwo amazu menshi hamwe hari imiryango y'abantu itari mike ahandi hari bitaro mu gihe ikindi gihande kirimo ishengero. Uwagize igitero yatumbereye ruhande rurimo amazu y'abantu. Imbere yo gushikira amazu ubanza kurengana imiryango ibiri. Abari bahari bavuga ko nyene kwica abo bantu yabanje gutera ubwoba. Abakozi babiri bari hanze abafatira ku inkoho abona kwinjira. Igihe twashika habereye ico gitero twasanze hakiri ibisigarira vy'amasasu bitari bike. Abo twahasanze bamenyesha ko nyene kugira ico gitero yari umusore yaje azanye inkoho mu gasakoshi ahetse ku mugongo. Ashitse ngo yuguriye umuriro arasa amasasu menshi rwose. Uwo mukenyezi yabuze akana kiwe k'agakobwa k'imyaka hafi 10 bari bicaranye.
Minirikwa nayikaye niko nanywa mutoto yangu na kurikwa muze mwingine alikuwa na
agira ati je nari nicaye ndiko nda mu mwana wanje. Iruhande hari hicaye wundi mugabo n'umutamakazi hari n'undi mukenyezi yajaje kudutemberera. Abana nabo bagendagenda iruhande yacu. Ngize gutya nagiye mbona umusore afashe inkoho ubwo nyene aca yitumbereza kuri uwo mugabo. Maze kubibona naciye ndandabagirana nja ku ruhande ndagwa nca ndaraba nzutse ndabye nsanga umwana wanje yapfuye. Bamwe mu babanyi b'abahisi bemeza ko umugabo yishwe yaya umunyarwanda yaronkeye imuranga mu gihugu cya Mozambique bakibaza ko ariwe yaronderwa. Ubu ni umwe muri bo.
Mu bisanzwe je ndiko ndaraba kuri passport kubera abapolisi bari bayifise tuko turagaragura turaba turiho turasoma. Twasanze ari umunyarwanda muga passport yayironkye muri Mozambique. Mbo musanzwe yaramaze igihe gitonyi aje ngaha hanye yari ingenzi. Oya ni twari tuzi cyakora icakora nta nakimwe ntitwari dusana tuzi n'ibyo akora muga gusurumva yaraje ari ingenzi. Ibyo byose umuntu uyo bari we bari baje barondera kubera turavye ikunyere cyagiye biragenda turabona kumenga niwe bari baje barondera. Ko nta wundi muntu barashe atari uwo nyene baje bashikira ko gusabarasa. N'umwana acara biramuhitana umwana gusa byahitanye umwana yarasanzwe haba kubera uwo yafuye ari umushitsi.
Floribert Sibomana umukuru wa zone Gihosha amenyesha ko uwo mugabo yishwe yarafise ubwenegihugu bwo muri Mozambique. Zone Gihosha ni imwe mu mazone yagumye atekanya ku mugwa mukuru Bujumbura kuva hatanguye imyiyerekano y'uko yamize ikingo cya gatatu cya President Nkurunziza mu kwezi kwa kane umwaka uheze. Ariko mu kiringo c'imisi ibiri hiciwe abantu batatu. Uwirongo yasaba abanyagihugu kurikanura n'uhuguma bafatanye mu nda. Floribert Sibomana.
Uyu mutekano ntiwizanye n'uko habaye gukorana neza kwa yanyabune mu butandukane bw'abantu bose bari muri zone Gihosha barafatanye mu nda. Rero nibaza ko hashobora kuba hari abatanezerejwe n'uko iyi zone yagumye itekanye abantu bagafatana mu nda. Ari nacyo gituma ubona hari abantu baza baraza gutoba muri iyi zone kandi bigaragara yuko abo bantu ari abantu banza bava handi gukora ubwo bubisha. Twebwe nk'abarongoye intwaro muri iyi zone Gihosha icyo dusaba bene igihugu ni cyo twamatwa basavye misi yose nuko amahoro dufise uno munsi twayateramire twese tawuvuyemo mu butandukane bwacu. Ntituje ngaho ngo twijajare dusinzire ngo agahengwe karahari. Oya abatovyi bo ntibajyamye.
Abantu batandatu baba mu rugo rwahiciwe abo bantu bafashwe ku bw'imvo z'amatoza. Eloge uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloge uri kaneza kuri iyo nkuru. Handi naho igipolisi cyo mu ntara ya Kirundo cyaratanguye isekeza kuri uyu wa kane ryo kwirukana mu gisagara cha Kirundo abana bo mu ibarabara n'abasegereza abajejwe intwaro mu ntara ya Kirundo bavuga ko kubirukana ari gushira mu ngiro umugambi wa leta ibindi kuri inkuru Jean Bosco ndarurinza
abana baba mu ibarabara mu gisagara cha Kirundo n'abakuze basegerereza nibo bariko barirukanwa n'igipolisi kuri uwa kane ico gikogwa gitangura abafashwe bari begeranirijwe ku biro vya komine ya Kirundo kubura umwe canke abavyeyi bose umubano mubi hagati y'ababibarutse ubukene mu miryango yabo hamwe n'ibikogwa bibavuna mu miryango ni bimwe abo bana bavuga ko bibatuma baja mu ibarabara
je cyatumye nza mu ibarabara ni kubera tama office yapfuye mfese imyaka 9 yonyene kandi umugabo wa umugore wa papa nyene akaba yaciye avuga ati ntiyo dutonga twese chatubwa tazagenda kwiyubakira inzu yatwenyene paduca turabona yena acatangura kubimihari ngo bazogabura amatongo n'umugore papa acavuga ati ako bizogenda uteze ingorane tinge mu bisi
yena jemwe barabara nyene kubera muhira tuke bavuze bifashisha nta n'inzu bafise nanye ndaje no mushiro ndagosaba akazi akazi ndagasaba nda akazi ndakabura
mama yajara arambwira nyende kupfuma hanyuma nyene bikogwa binyica genyene kandi bana bacabaratsa kunyesha ngo tugende mu muji
Abasegereza bariko barirukanwa bagizwe ahanini n'abageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga bashinga ibirindiro kenshi imbere y'ubunywero canke y'uburiro
kwaje kwaye mu njira kubera buturuko tuturangara dushaka nyine cyo dufasha hari kindi ari kuye mu ndoko tuturangara dushaka itwa ifasha nyitwa dufasha
babyo aje kunyutora mu Kirundo gwaje kudufasha simenye cyo badufashije simenye cyo baduha n'icyo bataduha yewe n'icyo n'icyo cyari cyanzanye kubera yuko uko nsabudufaranga tumuhira nta kati ntaki muhira ntacyo nifashishije nibereye ngaho ndi wacu
turabonetse damahoro tugatahane neza
twegereye abajejwe intwaro kugira tubaze ko hari umugambi woba utegekanirijwe abo bariko barirukanwa mu gisagara cha Kirundo Gerard Ngabonziza umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko kwirukana abana bo mu ibarabara n'abasegerereza ari ugushira mu ngiro umugambi wa leta amenyesha ko bose bafise iyo baje baturuka kandi ko bategerezwa gusubirayo umuhanuzi mukuru wa buramatari avuga ko abantu nkabo bari mu gisagara ataco bari ko barahakorera ari ngombwa ko basubira iwabo abari bafashwe kuri uwa kane bashika 25 abakuze 6 n'abana 19 Urongo igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko bahavuye babarekura baca babasaba kudasubira kubabona biyerereza mu gisagara cha Kirundo naho hari abari bamaze kwirukanwa ndetse bagasabwa kutagaruka mu gisagara cha Kirundo abana bo mu ibarabara n'abatamakazi basegerereza bagumye bibonekeza no kuri uwa gatanu mu gisagara ndetse hakaba n'abatari bake bari bazindukiye imbere y'ibiro by'intara gusaba ico bafungura Komisere Jacques Nijimbere arongo igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko igikogwa cyo kubirukana kibandanya kandi ko kitazohagarara abasegerereza n'abana bo mu ibarabara ntibagaragara mu ntara ya Kirundo gusa no mu ntara za Ngozi na Kayanza ku miduga irengana canke imbere y'ubunywero n'uburiro haragaragara abantu benshi basegerereza n'abana bo mu ibarabara mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Jean Bosco ndarurinze tubibutse ko radijwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho ni kuri 104 n'ibice 3 FM I Kigali
Monica Monica Rukuri
Urikirukuri. Wa! Eh. Nuni nkanze vrema.
Ndagukanze gasheri.
Nuni.
Na so what? Ndakira ndagushikira utarambona.
Nani ubukini njabana fre. He?
None kuci ushavura gasho. He basi ndagoye kibizo bihere basi.
None ko utari wambwiye kuza nkubi usanga nigiriye ubigira gute
Navyumva mwo rero ko nza kugusanga nga ni sawa none
Eko ni bon numusi nakuru mwari mufise
twari tuyifise umu prof ya sifs cyane yidira kukura.
Okay
cher jewe vraiment narinje ngo tuvugane gato sifs ofite nashaka gusaba pardon umbabarire vraiment nibaza kujya munsi narengeje uruge
warengeje uruge mu biki ah directeur c'est d'angelo yapfuye vraiment niki cemera amasede kandi niyo nk'iyi film iryoshe
urabwira mwami none ayigukorere niwe mbona zikubrika rutu
ya c'est vraiment ihina
ti ti uri kuranyumviriza wa mwa
ego ndakumva
je sais qu'on a gushavuje kandi vraiment mbabarire j'aurais pas dû kukwankira umupare ari wo wamwitore ha pardon vraiment
ngari ngora je nakubwiye ko ikingo yari lecteur c'est d'ange ndabuza vire nk'amahoro
ti oya frem nuni nka ushaka gushika kuki ibindi ko ndakubwira rero ntacho bikubwiye ntuvyumva naho no bana rakosheje niwo cunkarana ko gucyo eh
nuni je ndakugize iki eh basi vya masede ndabihevye tata wa
oya frem oya nawe urukura afata nabe jewe nemeye ikosa kandi nasavye ikigongo
ngira basi cyo ndakuzimana
nana kimwe shaka
okay
ego naragushavuje mugabo nawe ntiwo cufata nabi gucyo ushika naho utanambaza ningene vyagenze kwa Mark oya bro tu exagères
umviriza basimare
oya navyumbira ngaho
pardon basi
ariko frère ugacunyika ntunasubire no kuvuga
ariko gamari urimvira ko ibintu banabigize express frère atagituma
nuni nawe igituma kimbyire habaye iki hari iki
yereke mwami yaragize ngora
inde sa mwami vyagenze gute
asha agize isanganya atwaye amafi bugo
yo numbwire ko yagize accident na moto
asha yaguye mu basoma bamwe ibifi zose yaratwaye
yeah.
Ashitse rusangi rero pa bahungu bagwaga nabandi acamwagiriza ngo niwe yazivye imoto yubaca barayifata
seigneur
tata wanje ngo yoba yagiye inama n'abanyabugongo bazibe uriyumvira frem
yo oya frem ngami yarahuye n'ingorane bashe
rekareka
mugabo nabagwaga barasa none iyo moto yo bibaza kwinganya igiciro n'izo fitzabo
ni hatari wangu aruri ifite ingorane muhira hajya niwe yarihira amashuri abuvukana frem cha wiyumvira buzijya moto ah twaratigise turiruka hose ngo turabaho ko yurunki amafaranga yo kuri yazijyafe hamango hava gombora ijya moto turabura completement ashe irige yaruye kugurisha aga televiziyo kari hano yahirikwa kugura
yeah
yego
yo le pauvre
bari mu nzira agenda kujya kubahenda henda sinzi ko bamwemerera kuyimu
mama sara ntarakira bugo
ma ntaya nkofero yanje wombone narondiye hose nabuze
ariko gagasore umbaza makofero buhoro bona agenda zambara jezibe
none gabasha yo biri heko nagomba nigiye
mbe ugiruje heko mono sigi birande ndahishije kandi rindi rugende utamiye
oya sinorindira ma sinorindira ntova ncereza abandi
reka no kuruka agenda utariye mpishije
ndihuta
umviriza uribuka ibyo muganga yakubwiye kutegerezwa gufungura ibikwiye kugira ngo ugarutura uhumetse gute
sintema cangarukama ndabijya ngarutse
none uri ko wirukana abanyeshuri icara ngaho mu nzu nyabona ndakwarurira dukeye je kwicwa n'inzara natetse
n'ukuri imana uhava ncereza abandi none ntumvise ibya wa muhungu mwami bagwaga bashaka umunyanganye ajya moto yiwe tugiye kumufasha kugira ngo turabe ko uboye umusubize nicyo kiza
none wewe ibyo bikuraba kwiki wa muhungu warayozutse none ugira usubira kwisi ukamubita kuraba
ariko ga mamwa mparenganywe tubone
umbero ndakubwire wa mwana ibita kuraba uraba hijya
kubera iki bitandabaga ma ariko uri kurambira ko nobona umuntu ariko arenganywa ngahora kubera iki none bamutwari moto yiwe ni kubera iki
umve ndakubwire arenganywa atarenganywa ivyo biramuraba
oya
nabaye umwana muto azokwiburanira
ma
urabona
aho nta nisoni izi bintu uravuga wumva ari byo kweri
nene nisoni
Uya nawe
mbega ndakubaza ikintu kimwe uwo mwambi ugomba kwigura wa uramuzi neza wariwe uramuzi kagasore uramuzi
none ndinda kumumenya kugira ndamufashe mbegiye ko John yampaye amaraso kugira yabanje kumenya kugira ngo amfashe ahubwo wege sindagutahura sindakumva
ndabizi kusigaye uri intumva utabarigwa wa mwana je narumvise kujya muhungu mwambi yoba akorana na bamwe bagira igitero ahi wacu bagaca bahungira hari ibugo
eke ibyo bihuru
aragahura n'ubutinda rakagenza amaguru hari mu bagira bampekure
ibyo wewe wabikuye mu gipolisi ntibaraheza amatohoza ngo kuri kumenyekana mugabo wowe uko uravuga ko baduteye ubazi warababonye wewe
ewe
ibyo wabikuye he je mbwira
gaso ndakubwiye ibyo rero kandi ntumparirize ujya muhunga akorana n'abarengero n'ubu ntawuzi camuzanya rakaza bamucuritse haje usanga bari ku mugambi
oyama
nawe
ibyo uko uravuga wumva ari ibiki aho we nk'umunsi wobwa mu bagizi ba nabi woneze kubonye abantu bagucira iruhande birenganira ubwo umutabazi utabaza atawe gutabara
hewe gaso ndabona ko bamaze kugukoropa mu mutwe usigaye uri kigugu cy'ikizeze
hama iminsi yose mukama mu misa ngo mugiye gusenga ngushe utagomba ko bakugirira nawe ntukacifuriza abandi
gasore gasore ndakwankiye kunyifatira mu gahanga jewe umenye ko ndi nyoko nakubyaye urabyumva ntabyigwa ngaho uri kurampa wewe murabona
ma ishaka untuka ibyo ushaka byose mugabe cyo womenya cyo uyu munsi bishikiye mwami ejo hari aho byoshikira wewe ndagiye sawa turasubiye
gaso nturengaho
ndagiye
nturengaho gaso nturengaho n'ukuri kw'imana nturengaho nturengaho ndakurahiye nturengaho wa muhungu gasore
yo ndapfuye karaka
oya n'ubiyanga
yasha
oya
Shaka uburansezera.
Ayo wakinywa tuwebo kware nk'umwana.
Tambo tarike sha. Ngira mfusigara urarya wenyene.
Utike kakinyota. Vuga ya muhe gosa hugurenzaho nta soni.
Reka sha. Mbabajwe n'inzoga ngomba mpe ntanyoye sha.
Ewe. Eka nawe uyo ndera gutaye basi.
Sha. Inzoga zizonkumburasha
ewe ntugire ubwoba abandi bazohakubera none wumva urwahe gute kakinyota uretse ewe reka
urumva shakarakara nyacayo kirahagarara aha mu muhogo ukamengo rero n'urubeye rururumba
aho kigacakijaye
Mwaja numva rero inyota ikuye mwini kaduga n'umushatsi
ewe none ndagusikira amazi
mfuwa nawe
nakuvuga yuko ari inyota
uwo ndakubwiye ko ngoma jikeyo ucumpa iminsonga
none ntuvuze kunyota ewe none njyewe nagiye ndaguha amazi
inyota ziri kune ziri gutanura Labaho munsi y'igitanda aho ku mutwe waho ndyama ufurure gatoya hari akantu nishiriyeyo
watakiye ubona yo none ngakinyowe
banza ukuma icyo gishambara nafukishije
ndakibona yewe ga yewe ehe n'ukuri kw'imana tarakabido kugwagwa yahambye mugabo kinyota warihaye ibara n'uko
ehe gonsokira gusa Imanigarukireko nawe.
Mwa buhoro buhoro reka kugotomera kinyota. Nora kutanguye guhaga kinyota. Kubiri vyuya.
No bawumva rero.
Kinyo byanse. Mana ya. Ewe mudawe
ngoma nawe
dawe
mfata mfata umutima mfata umutima
ehe dawe hari kwisanzaza ewe mukama wawe mana ya jewe ntubona ko ari wo byikwegeye
ubu rero ndabibonye ko kabaye yawe kinyota ndaho inzoga basi karakara genda wambare za mpuzo nziza zimara rubanza hamuze wicare ngaho iruhande yanje umperekeze rya nyuma
ubundi ibyo ukora kinyota ubuzu wiwe yambara imara rubanza reka kuba uvuga ibitagira umutwe n'amaguru shaho
Wumva ibyo uri kuravuga. Oh. Neza icyo nashatse kuvuga.
None washatse kuvuga ikirenge.
Oh. Wumva. Nashatse wambare neza kugira ngo niyo urupfu rwaza kuntwara. Nuje gusanga ari wewe washajije. Witeguye. Nuje ruhitana wewe.
Uragahura n'ubutindi wa mugesera we ushaka rakora je we mpfa
karakara
reka ntabyo kuvuga
karakara
nibiki
urazi ko ndagukunda
oya no ushaka mpfe je we rero
ako no bona usigaye wenyene nofuma sigara je nyene
ugasigara wenyene nanje ngapfa sha ugo rukundo ndarubonye ahubwo rero nawe guma ngaho ndarabukwanura
no chuga na karakara karakara
funde ereka rero shakwe giye gufungura cyo ndakuzanira amazi umire bya binini sha ego
eka namiti ngaho
mama uti nta miti ngaho hewe nushaka gufata imiti gafundi
ibyo binini aho nabimiriye narushe
ariko ngaho nta sonza
numva nikiriye nta binzosubira gufata
ariko ntumaramara hewe muganga yakwandikiye imiti umwisika icucu rero
heka nta miti subira
gufata imiti wa muhungu ariko ngaho nta gasoye
buramutabimaze
karibu natya
bite gafundi niwe ndabona ko wakize kweli
Basha, nagasunga kare gasigaye ndakubonye gaca karahera pi
ewe funderisha nari nkomboye blague zawe
we akira hehe umuntu yanse no gufata imiti
ivyo navyo ni biki
nguwe yananiranye
none ucu bivuga
ndabivuganye none wase gufata imiti
funde vyakweri wase gufata imiti
singi ivyo bibi naho vyandagaye yarahiye kubimira
hewe banze mundekere gatoyi wowe niwigire kuruhuka ndamwibarize neza
reka jewe cyo nja kuraba muganga ndamubaze ko yoshobora kuza kudukontorora hanyuma muraraba amazi ari ngaho mu kabati
sawa shani wigire funde ibyo uri kurigirana ibiki
ibiki nyene none nshaguma mfata imiti kandi numva naki
futiki fata iyo miti kandi unyarutse uravyumva Muganga kwandikiye umuti utegerezwa kuheza cure.
Mugabo ko nokugorana.
Mfe ko nokugorana nokugorana gute. Akira ngibi binini. Hingera gusukira amazi mirishi. Ivyo bawe girana ibiki. Nasoni. Eh amazi. Mumuru hejeje kuyimira.
Abo dor de mon commande.
Nuno bayiki. Urabona ingene wifyinisha
nari ndagukumbuye ngo burampaye amategeko yawe
ok ryama ngaho rero burantera inkuru
ahubwo inkuru ni uzintera nyabona hewe nta neza na neza ahubwo hashitse gute waciye upotera nyine turaheburana
twaraburanye ngo uravuga jewe ujya na Gino kera
nibyo
uri bukigire hatangura ibintu bya cooperation entre université y'ubugo ni rusange
cyabe ndi bavuga nyamba ngo ni projet sans frontières
ibijya nyene hage jewe naranditse ndasaba baranyemerera nta ndaza kuri université handi bugo
ejo gituma ntigeze subira kukubona
Ego. Naciye ngiraga formation mu vy'imyuga kuri Centre des Jeunes.
Ego.
Hanyuma turiyungunganya n'abandi bana b'abanyabugo twigana, turagira ka restaurant.
Mama Nadia. Byaguhereye ngo wiyumvire gukorana n'abanyabugo.
Kubera? None nibi bidukoranye?
Abanyabugo ndabatinya. Urara abaneza uzuhavusanga. Uri kurakorera ubusa.
None wewe naka kanyushi tsino urabazi kondusha.
Barabavuga ko araba yeskro.
Emve mana yanje. Ivyo nivyo mwishiramo. Ndakubwiye ko atabantu bameze neza nk'abanyabugo.
Kare kare ka. Haje baracyakwiyetsa ko. Haje batuheke umunsi umwe usange bakutukurutse ke.
Kasivyo.
Kuri kose.
None waruzi ko ivyo mwiyumvira ku banyabugo. Nabanye nari ivyo batwiyumvira ko.
Apo?
Bari barishizemo neza ko abantu birusange turi abantu babi binkozi zikibi. Abatibi dukorana ubwa mbere. Baranyino batro. Mugabo tumaze gukorana tukamenyana neza twese twasanze ibyo twahora twikikana ko ari ibintu twisizemo bitagira fondema
sho niwe gagwaga mwananje kujya kuzemo ku mupolisi ntiyari yambwiye uje kunda
urazi nyine yande daguje ambaza ngo dufanike
porujya urupfusa umuntu ngira numusero karakahura nurundondera None byabindi washoboye kubizana.
Ko nabizanye. Ewe. Nari kamufuye. Nasa baba.
Yo, aho sha. Wabura umurengera tarumuzanano. Washize mu kabutura ko munsi.
Embe nakubwire. Nambaye na kabutura tatu. Nakubatse mu mvugo wo munsi. Nacenera ka kafungwa hagati y'amaguru.
Sha wowe ndabonye urakiyubwenge tuzokorana
ni none
sambwe mananje ntenyegeza ha muri ubutura bwo munsi aha nawe ubicane kanda
cha mapozi yange ngaharanzo pa muri imifuko yo hejuru nanje ndagimwe ndagiyeka nza numva ngo ngorengana ngorengana
sha kontanka han umuhinga ingugwa nuhundi kwanda bironze Ndenderanzo kwereke cyo nikorera.
Aho re.
None mu karere ibintu bipanze gute? Abarengero umuhagaze neza.
Reka yakamba vuta. Reka. Haramu. Ngo yadukije reka ratobisoko. Ah, no bugase.
Ngo wahe. Eh? Wahe
agahungu kitwa John. Kavuye mu gisagara. Ngo kija muri za kaminuza data wanje.
Ni cya roko janye cero muhungu wanje Thierry none asigari kigugu.
None kamafuza warusanzwe umuhoza
musazanje giti arakambariye ngo nyaga shetani nyene niko kohije tire kamugumura ngo ntasubire kumvira se wawe
ewe arakesebeje tavye bavoza twatwipanze neza na wa mugambi wo kubura twatwamaze kwigarura twenye n'abasera uko twabakuyemo
naho bya
ewe byashebi Acharaza kututobera atangura kugumura abantu
shetani iri hano
ubu yamaze kubifatira n'abarengera twahora twiyumva kumwehewe ubu bamwe bataguye kumukurikira
eko ndakazura fuku hanje none mwebwe yarabananiye nimufuma mu mutegera mu ijoro mukamukosora muri ko mukora iki
birago
Igoyi gute
karashigiki warashigiki
nabande
kandi urumva ikigoyi mamushigikiye harimo nabacero nabarengero
yagwe reka ndakwereke ngene tumukenyuri yombwa jewe mafoza arambarigwa
turangize rero tubibutsa ko cari gice cy'amajyana na 52 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze nawe ubutaha
cari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolentia.
Ani naho duhereje ibiganiro n'amakuru yo kuri nosaha turabashimiye cyane abaduteze amatwi turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Turashimiye na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi ndabifuriza weekend nziza imani bahezagire